murumva radio ijwi rya Amerika. Nirengwa mahoro nshuti z'ijwi rya Amerika, tubahaye ikaze muri gahunda iwanyu mu ntara, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. U Rwanda rurahakana icarubozo muri gereza zarwo.
Uyu munsi nta muntu wafungwa ngo akorerwe icarubozo uwari mukoreye gukurikira. Icyo gikorwa gikozwe nta muntu n'umwe uragikora ngo abikire.
Uwo ni Bwana Jeannot Ruhunga uyobora ubugenzacyaha bw'u Rwanda. Mu Burundi ho abacuruzi barasaba ubutegetsi gufungura umupaka w'icyo gihugu na Repubulika ya Demokarasi ya Congo, naho muri Uganda Perezida Museveni yarayongeye kwemezwa nk'umukandida w'ishyaka rye mu matora ateganyijwe umwaka utaha. Mu kanya aya makuru turahera kwavugwa hirya no hino ku isi. Reka nongere kubaha ikaze muri gahunda y'amakuru y'iwanyu mu ntara, tubagezaho mu kanya nyuma yavugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana.
Urakoze Geoffrey Kiahere muyavugwa muri Afrika. Igisirikare cya Libya cyavuze mu ndwi iheze ko Turukiya yarungitse ibihumbi by'abacangiro b'abanye Somalia gufasha inteko za General Khalifa Haftar kurwanira igisagara cya Sirte. Leta ya Libya y'ubumwe yemewe na ONU irongowe n'umushikiranganji wa mbere Fayez al-Sarraj yihaye intumbero yo kwigarurira icyo gisagara kiri mu minwe y'inteko za Haftar. Haruhandi y'ayo makuru hari ayandi makuru yanditswe n'ibinyamakuru muri Somalia yavuga ko igihugu cya Qatar cyohereje cyangwa cyoba kiri mu mugambi wo kohereza ibihumbi by'abarwanyi b'abanye Somalia kurwana muri Libya. Ikinyamakuru Arab Media gifite icyicaro i Dubai cyanditse ko Turukiya ifise amakambi ya gisirikare atari make muri Somalia. Turukiya na Qatar barahaye imimenyerezo ya gisirikare abasirikare ba Somalia hamwe n'iperereza ry'icyo gihugu. Intumwa z'umuryango w'ubumwe bwa Afrika n'uwo ubumwe bwa Buraya mu ntara ya Darfur muri Sudani basaba leta kurungikayo vuba bwango abasirikare gukingira abasivile. Ako kamu bagateye haheze umunsi ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rivuze ko abantu barenga 60 bishwe muri iyo ntara. Umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati Al-Trayfi Idris nawe yavuze ku munsi w'Imana ko abasirikare bari Khartoum aribo bashobora kurungikwa i Darfur kandi bazohabwa n'uburenganzira bwo gukoresha ingufu bikenewe mu gukingira abanyagihugu hamwe n'ubutunzi bwabo. Abasesangura ibibera muri icyo gihugu bavuga ko abakora ubwo bwicanyi bafite umugambi wo guhungabanya ibihe by'imfata kibanza igihugu cinjiyemo inyuma y'ikurwa rya Omar al-Bashir yagirizwa ihonyabwoko. Umugambwe ZANU-PF uri ku butegetsi muri Zimbabwe ku munsi wa mbere wagirije ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Brian Nichols gufasha abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu bikorwa by'imidurumbanyo. Abategetsi ba Zimbabwe barasohoye kandi urutonde rw'abanyepolitike 14 baronderwa n'igipolisi ariko icyo bagirizwa nticyatangajwe. Abanegura leta bavuga ko abategetsi bariko baragerageza kuburizamwo imyerekano y'abatavuga rumwe nayo iterekanijwe kuri wa gatanu. Umuvugizi w'umugambwe ZANU-PF Patrick Chanamasa yagabishije ambasaderi Brian Nichols ko ashobora kwirukanwa mu gihugu mu gihe yobandanya ibikorwa byo gushyigikira umugambwe MDC kudurumbanya igihugu. Perezida wa Afghanistan yavuze ko ibiganiro by'amahoro birindiriwe igihe kirekire hagati ya leta arongoye n'abatalibani bisa n'ibishobora gutangura mu ndwiza kandi bumvikanye gutanga agahengwe k'iminsi itatu atantambara. Ako gahengwe kazotangura kuri wa gatanu ku munsi wa mbere abayisilamu bazotangurirako guhimbaza Eid al-Adha kabandanye iminsi ubwo buruhuko buzomara. Abatalibani basabye guhagarika intambara inyuma y'aho Perezida Ghani avugiye ko ihanahana ry'imbohe ririko riratera intambwe nziza ari nacyo cyari cyatumye ibiganiro bidindira. Umudiplomate wa Amerika i Kabul Ross Wilson yarashimye uko gutanga agahengwe k'intambara yongera avuga ko afite icyizere ko izo mpande zibiri zizonyarutsa kujya ku meza y'ibiganiro. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryaragabishije kuri wa kabiri ku bikorwa byaryo byo gutanga imfashanyo muri Yemen bibangamiwe n'ikena ry'uburyo bw'amafaranga. ONU ivuga ko ibyo bizogira inkurikizi z'inzara, ibiza nka korera na COVID-19 bishobora guhitana abanyagihugu benshi umuyobozi w'ikigo cyawo ni kijejwe ifashanyo Marc Lecoque yabwiye akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ko hakenewe imiliyaridi zitatu n'imiliyoni amajana abiri z'amadolari yo gufasha Yemen uyu mwaka Yemen ihanzwe kandi n'isubira inyuma ry'ubutunzi aho ifaranga ryataye agaciro kandi abakozi ba leta bamaze imyaka badahembwa ibi biri mu bituma abanyayemen benshi badashobora kugura imfungurwa hamwe n'ibindi bya nkenerwa mu rugo intambara imaze imyaka itanu hagati ya leta hamwe n'abarobeli b'abahuti bashyigikiwe na Irani yashyize icyo gihugu mu bukene inzara hamwe n'imibabaro mu banyagihugu
Aloyizi Bigirimana urakoze kutugezaho aya makuru mbibutse ko imukomeje kumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda bo mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikire kuri FM 88.9 ya radio Ijwi ryobora abadushakira kuri internet namwe mujye kuri waeshatu radio yacu voa.com mukurikire aya makuru noneho iwanyu mu ntara
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Ibonye mu ntara uyu munsi reka tuyihere mu Rwanda. Aho urwego rw'igihugu rushinzwe ubushinjacyaha ndetse no ubugenzacyaha zihakana ko nta icyarubozo rikorerwa muri gereza z'u Rwanda ndetse ko n'uwabigerageza yabihanirwa baraye babitangarije mu kiganiro bagiranye n'abanyamakuru Asumta Kaboyi yarahari
mu kiganiro bagejeje ku itangazamakuru ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri abahagarariye inzego zombi bagarutse ku bibazo by'abantu bamaze iminsi bafungwa barimo bahoze ari abayobozi bakuru b'igihugu ndetse n'abacuruzi bafunze umushinjacyaha mukuru w'u Rwanda Bwana Havugiyaremye Aimable yatinze ku ifungwa ry'uwahoze ari minisitiri w'intebe w'u Rwanda Bwana Pierre Damien Habumuremyi uyu muyobozi yagarutse kuri byinshi byavuzwe kuri uru rubanza aho bamwe bagiye bandika ku mbuga nkoranyambaga ku ifungwa rye ryakoresheje isoni ubutabera bw'u Rwanda hari n'abandi bemeza ko icyaha rego kitari gikwiye gufungisha umuntu wo mu rwego rwe ko ndetse ahawe amahirwe akarekurwa yabasha kwishyura ayo mafaranga umushinjacyaha mukuru w'u Rwanda ati amafaranga rego yakomeje kwiyongera ku buryo atagifite ubushobozi bwo kuyishyura
icyo nagira ngo nsobanure neza ahangaha nuko uretse abo ngabo yahaye sheke ikazigamiye kuri miliyoni ubu ngubu zimaze kurenga 200 hari abandi bantu afitiye imyenda haba amazu yakodeshagamo haba amabanki ku buryo imyenda afite yose hamwe igera kuri miliyari irenga miliyari n'ibihumbi 500 ikindi nuko iyo mitungo batugaragarije yaba afite twarakurikiranye yose dusanga iyafite imitungo itimuka yose ishinganishijwe n'amabanki bivuze ngo uyu munsi ntabwo yabashije kutugaragariza aho yavana ayo mafaranga ari ayo kwishyura imyenda cyangwa se yo kwishyura abo ngabo yagiye aha sheke itazigamiye
gusa nta kibazo nta n'igisubizo cyatanzwe cyakumvikanisha niba kumufunga aribyo bizatuma ayo mafaranga aboneka itangazamakuru ryanagarutse kuri minisitiri w'ibikorwa remezo ambasaderi Claver Gatete umaze iminsi avugwa ko akorwaho iperereza n'ubugenzacyaha bw'igihugu abanyamakuru bibaza impamvu yaba akiri mu mirimo ye umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha Jano Ruhunga yasobanuye ko ibyo kumukura mu mirimo birebwe n'izindi nzego z'igihugu
iyo dukurikirana ibyaha umuntu akavugwa tukabona amakuru ku muntu nawe tutangira kumukora iperereza ni muri urwo rwego rero minisita Gatete nawe iperereza ryatangiye kumukurwaho kandi iracyakomeza nawe ibyo kuvuga kumuhagarika ufite ububasha bwo kumushyiraho no kumuhagarika niwe umenya igihe cyo kubikorera ariko kuri uru rwego tugezeho ntabwo twavuga ngo ibimenyetso dufite birahagije kugira ngo n'ufata icyemezo abe yagifata.
Izo nzego zanagarutse ku kibazo cy'icarubozo cyakunze kuvugwa mu bushinjacyaha ndetse no mu bugenzacyaha bw'u Rwanda. Ni kenshi mu nkiko hajya humvikana baregwa bahindura ibyo baba baremeye imbere y'izi nzego, babibazwa bakisobanura ko babyemejwe n'inkoni cyangwa ubundi bugizi bwa nabi bw'abakorewe. Bwana Jano Ruhunga uyobora ubugenzacyaha bw'igihugu yavuze ko imikorere nk'iyi itakirangwa mu butabera bw'u Rwanda.
Tutirengagije iyicarubozo ni amateka, niba byarigeze no kuba ni amateka. Uyu munsi nta muntu wafungwa ngo akorerwe iyicarubozo uwarimukoreye gukurikirana. Hari kese zagiye zigaragara aho abantu bakubiswe, bimwe twagiye tubitangaza no mu itangazamakuru, abagiye bafatwa yaba inzego z'ibanze yaba inzego zishinzwe gufata. Icyo gikorwa gikozwe nta muntu n'umwe wagikora ngo abikire n'abakurikiranwa. Ni ikintu gikomeyeho cyane, kasho zisurwa na komisiyo y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu Rwanda, abanyamakuru bavugana n'abafungwa ndetse n'ubushinjacyaha ntibushobora kwakira umuntu ubona ko yakorewe iyicarubozo.
Uyu muyobozi ariko mu bisobanuro yatanze ntiyumvikanishije igihe gishize iyi mikorere y'iyicarubozo ikomeje kuvuga muri izi nzego igihe yaba yarahagaze. Muri iki kiganiro kandi aba bayobozi banavuze ku mpinduka zirimo kugaragara muri iki gihe, aho umuntu ufunze ashobora kumara ukwezi kurenga ataragezwa imbere y'ubutabera ndetse no kuba yasurwa nabi. Ni ibintu bikomeje kwinubirwa n'abunganira abafunze mu nkiko badasiba kwereka ubucamanza ko batakibasha gusura abakiriya babo kugira ngo bungurane ibitekerezo kuri za dosiye. Umushinjacyaha mukuru Havugiyaremye Aimable yagaragaje ko muri ibi bihe bidasanzwe hafashwe n'ingamba zihariye.
Hari ibihe nk'ibyo ngibyo, ikiba gisabwa ni ugufata ibyemezo mwitaye hitawe cyane cyane mu kurengera inyungu rusange kurusha inyungu z'umuntu bwite. Ibyo nabyo nibyemewe n'amategeko, ariko tutirengagije n'inyungu z'umuntu bwite. Ariko iyo inyungu z'umuntu bwite zishobora kubangamira inyungu rusange, hahabwa agaciro cyane inyungu rusange.
Ikiganiro cyahuje urwego rw'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha nicyo cya mbere kibaye nyuma y'aho u Rwanda rwugarijwe n'icyorezo cya COVID-19. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta. Tuve mu Rwanda tujye mu Burundi, aho abacuruzi bo muri komine ya Mutimbuzi intara ya Bujumbura basaba leta gufungura umupaka wo mu Gatumba, icyo gihugu gihuriraho na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu ufunzwe mu rwego rwo gukumira ikwirakwira ry'ikiza cya COVID-19, ariko abacuruzi baravuga ko kubera ubuzima bubi byabakururiye umupaka wafungurwa, ariko hakabaho kwitwararika mu bundi buryo. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ifashishije abanywanyi bayo mu Burundi, tugezwaho na Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda.
Abanyagihugu bari mu mici itandukanye, kiretse abahora basimbira mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira barangure bongere badandaze baronke ingene babaho batunge n'imiryango. Abandi ibyo kugarura umupaka vyakoze ko nabadandariza mu Gatumba urudandazwa ruto, aha tukavuga abafise inzu z'ubudandarizo bw'ibitandukanye harimwo imfungurwa n'ibinyobwa. Iyo migwi yose ushize ko n'abari batunzwe n'akazi bahabwa n'abakongomani baje mu Burundi bamenyesha ko babayeho nabi kubera uruja n'uruza hagati y'u Burundi na Kongo rwahagaze.
Kabrema turiri bonga duhagaze dute amekwiri zuba kirwatana bakiriya batatu bose ku munsi wose perezima n'ukuri hatugitanga premuni nduru n'abosi nga bintu barabitugiki amabeyi ni manini kuri turatabakiriya bakironka
aha bana bari mu gufana inzara kuva mu gitondo ntandi ivumbi umuntu aradanda kuba caruza n'uruza rw'abantu fishe n'inza abantu bose barakwiye kwibarabara n'abadanda ingati yajya bose baratashe ubu ntabakigana zantu barindiriye ugupfa gusa kibera twabuze ukuntu tubaho n'abayishingiye none ni
Babazwa nuko atangingo mperekeza zafashwe kuko babona ko atagikozwe harabagiye kwicwa n'inzara. Abanyagihugu bo mu Gatumba bari batunzwe ahanini n'urudandazwa bemeza ko rutagishoboka basaba abijejwe kuraba ingene umugera wa corona ukingirwa ariko uyu mpaka wuguruye
yani kura abagora ukinyo ndenzo gana ariho kene burasende kenzura nuko bozara nk'aba bigeje nyina bakata baratima abantu bagayigwaye ama nako tukabona ko corona nide gende ugira ngo dushobe kuronka nandi bo bavuga ngo tugarane kuhunya izari zo twica mwe ngo tugende kuyiba
inzara ya maze kuba nyinshi ahita mu gatleta yo grabo kuno kacituzuriza abaganga boza baratima umuntu ajabutse kugira natwe tuze kubiyunguganya dukora turonga kakazi ngo kabanze
dusaba no kuri juru barabu kungene kuguru umupaka yuko waka ichira waba gangabesha kuma wapima kujimu nwese haburu janu ruta kuhuja aliku munga umuwese waka mupima kukonu kuri indahigiri speech sawanu kuri warabu kwebo chezula wa kuguru umupaka nukwe dekume baasi kuko kuri tumerewe na avi
izye miruko mugihemu nama ya tangu kwe kuru wambere yawe guanuja nuruza mukirere harabi uhamwe izyanyene gwa kugira abakora muri cyo gisata bakore bafashe ingingo zo gukingikiza cha corona urongo ikibuga c'indege Melchior Ndadaye cha Bujumbura akavuga ko ivyo bikogwa mu ndugu imwe gusa bizaba byarangiye Emmanuel Habimana avuga ko ababijejwe bafashe ingingo yo kugura ico kibuga c'indege ibikogwa byo ca bitangura kuri kwami
bijya bikogwa mu ndugu imwe bizaba byaheze bakora ijoro n'umutaka kuhera twumvikanye bigomba gukogwa ibyo ari byo twebwe nabo tubwira mu ndwi imwe twoba twahejeje kwitunganya kugira ngo twakire ingenzi n'ibintu mu gutwara abantu n'ibintu mu kirere hisunzwe amategeko uko wasa yategekanije ko tuzokora tubana na COVID-19 hisunzwe kandi ingene mu karere twabyumvikanye tubicishije mu manama n'ibyigwa twasangiye nabo twebwe ibi bikorwa turimwo dutegekanya yuko atangira izomara bavuze bati rero twugure mu ndwi imwe two kugura kandi byogenda neza
ingingo yo kugara imipaka yafashwe mu kwezi kwa gatatu hagitangura kwibonekeza abafise umugera wa corona mu bihugu bibanye by'u Rwanda hamwe na Republika Iharanira Demokarasi ya Congo ingingo yakurikiye ni ukugara ikibuga c'indege naho avuga kugurura icyo kibuga c'indege nta nkuru irashikirizwa kubijanye no kugurura imipaka yugawe ni mu gihe imipaka u Burundi buhana n'igihugu cha Tanzania yoyo itugawe ariko hafashwe ingingo kubijanye n'abantu binjira mu gihugu cy'u Burundi nko kubashira mu bibanza bya bonyene bakamarayo imisi kugira barabe ko badafise umugera wa corona mbere ubu hakaba hari aho bapimwa bidatevye bakaba baronkejwe inyishu yuko bafise uwo mugera canke batawufise kugira bace babandanya ibikorwa byabo akarorero nakimuzi z'abarundi zitahuka mu Burundi zivuye mu gihugu cha Tanzania
dushimire Desire Hatungimana batugezagaho iyo nkuru turacyari mu Burundi aho leta yafashe icyemezo ko abakuwe mu byabo bari imbere mu gihugu bagomba gusubira mu ngo zabo Ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu mu Burundi ivuga ko abarundi barenga 50,000 bo mu bwoko bw'abatutsi bakuwe mu byabo mu mwaka w'1993 gusa bamwe muri bo bavuga ko badashaka gutaha kuko batizeye umutekano mu gihe baba bagezeyo Pierre Claver Niyonkuru arakomeza inkuru
ugutabukana bateshejwe izabo baba mu makambi yabegeranirijwe hamwe bahunze intambara yo mu mwaka w'1993 n'ikibazo nkora mutima cagaruswe ko no mu mwiherero wa leta uheruka kuba Jean-Claude Karigwa ndenzako n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu
Kini gikogwa cyihuta nikijanye no gukura abarundi bahungiye mu makambi ari mu gihugu hagati basabye abura matari kwegera abo bantu bakaganira bakabwira imigambi igihugu kibafitiye bwo bakumviriza nabo nyene bakababwira ibyifuzo byabo nkuko yabamenyesheje icyo giye gukorera abantu abo bantu mutakivuganye kenshi bagifata nkuko cyo batari gikogwa kije kubagirira kamaro ati rero ni muganire nabo bantu abakeneye gusubira mu zabo bumva ko bishoboka basubire mu zabo aho bidashoboka nabo bifuza kuba mu bigwatuye mu rwa ariko cancana ko biganiro hagati yabo bantu
abo barundi ubu barenga 50,000 begeranirijwe mu masite 15 ari kumirwa mikuru y'amakomine 11 mu ntara zitanu arizo Gitega Ngozi Kayanza Karusi na Muranzya nizo ntara zabayemo ubwicanyi bwahitanye abantu benshi bo mu bwoko bw'abatutsi mu mwaka w'1993 nk'uko byerekanwa na raporo ya ONU yo mu mwaka w'1996 kuva ku kigabane c'4483 iyo raporo ivuga ko abacitse ku icumu ari abo begeranirijwe hamwe abo bari muri ayo makambi y'abateshejwe izabo bo bavuga ko bataratekanirwa mu mitima kugira ngo batahuke mu mihana yabo uyu mugabo yarabajeyo afisayo kandi imiryango n'inshuti
ndibaza nti none uwo muntu niba mutahukana ku nguvu mu misozi azosinzira azomara ijoro rimwe amajoro abiri atatu adasinzira mu nyuma basanga umuntu yambaye ivyatsi yagemye baraba ari umusatsi ntabwo biteguriye gutahuka namba na gato nibatahuka bazobatahukanye ku nguvu bazobatahutse kubera bazi yuko isaha ukwambura ubuzima yaguteguriye igeze arabikora bameze nk'intambwe iyo uyobora ukajana aho babagira izindi ikemera ukayiyobora na namwe ku isi twumva bakangariza ucaci umunyaboko ariko vyarabaye iwacu
uyu mugenzi we nawe nyene barabanye muri ayo makambi banayafitemwo imiryango bose yongera ko kwabo barundi badasanzwe kuko arabacitse ku icumu gutyo ko arabo kwengenga mu kubatahukana
naho bahungiye harya ababishe benshi bagumye bari mu mitumba mbere bamwe bamwe bari mu byabo ntibikunda ko bashobora gusubira muri abo bantu benshi bahunga ari nzoya abavyeyi babo babishe abakuru babo ugashobora gucika ku icumu waryanze mu gitenga cy'amaraso cyangwa ukaryama mu mugongo wa mama wawe bishe murumva yuko bogenda hariya n'abo bantu atanumwe yigeze hano ibintu byabo byose bari bafise byose byatwawe ukomba amazi ibindi biraturigwa none abo bantu
bamaze kumva ko umugambi wo kubatahukana ugeze kure bamwe muri abo bashimye kwandika urwandiko umunyamabanga mukuru wa ONU bise petition mu gifaransa kugira ngo bakingirwe bemeza ko umwana yahavukiye ubafite imyaka 27 abandi nabo bamaze kubaka izabo gutyo ko hamaze kuba nk'iwabo kanatsinda bari mu matongo bahagwe na leta y'ico gihe Frederico bamvuga inyumvira numwe mu bashigikiye amarira yabo barundi uwo munyepolitike yahunze yigeze kuba icegera c'umukuru w'igihugu ne nawe yararongoye umugwi wari ujeje gutahukana impunzi nabo batesheje izabo barimwo mu mwaka w'2005 yabwiye Ijwi ry'Amerika ko n'uwo mugwi yararongoye wigeze kugerageza kubatahukana bikanka avuga ko icari gikwiye ubu ari ukubaka ibigwati vy'amahoro bihuriwemwo n'ubwoko bwose muri ayo masite barimwo
abantu batabajahe iyo baja hameze gute hateguwe gute fata imyaka 27 uri ahantu iyo waje uva nawe hameze gute nivyo harimwo bagerageje kubandanya kuyimira ku matongo y'iwabo ariko sinibaza ko bose byashoboka kubera ko abo byashoboka n'ababa bahagufi kibazo nticoroshe na cyane cyane ku mutekano wabo abantu tugwiza kubashira ahantu mu miji mito mito cyane mu bigwati kugira ngo babane abahutu n'abatutsi n'abatwa babane maze bakashobora kubana mu mahoro ibyo byoba birimo birazana iterambere bakaronka ubyo baronswa amazu bakaronka amashuri bakaronka ivuriro bakaronswa isoko bakaronka ibintu byose byankenerwa ngaho gutyo icyo cyari cy'amoko kiba kiriko kirazimangana
nta kiringo ntarengwa catanzwe kugira ngo abo batesheje izabo bita mu gifaransa de place interne bazobe bamaze gutahukanwa gusa umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaranabigarutse ko mu ijambo ryiwe atangura amabanga yiwe hamwe no mu ijambo yacikirije abarundi tariki imwe z'uku kwezi kw'indwi ku munsi mukuru wo kwikukira ashimangira ko abahunze n'abatesheje izabo babwirizwa guhunguka vuba Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bwijwi ry'Amerika
urakoze Pierre Claver Niyonkuru noneho reka tujye muri Uganda w'ishyaka NRM riri ku butegetsi muri icyo gihugu ryaraye ryongeye kwemeza umukuru w'igihugu Yoweri Kaguta Museveni nk'umukandida waryo mu matora ateganijwe mu ntangiriro z'umwaka utaha Museveni ufite imyaka 75 amaze 35 muri yo ku butegetsi inkuru irambuye tuyibaze umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika muri Uganda Ignatius Bahizi
Do hereby declare that aspirant Yoweri K. Museveni has fulfilled all the requirements and is now nominated for NRM presidential flag
Uoni bwana Tanga Odoi ukuri ya kanama gashinzwe amatora mu ishyaka riri ku butegetsi bya National Resistance Movement cyangwa se NRM magambo ahinye ubwo yatangazaga ko Perezida Museveni yemejwe kubera iryo shaka umukandida mu matora y'umwaka utaha Museveni yageze ku kigo gikuru cy'iryo shaka mu mujyi wa Kampala aherekejwe n'umufasha we bombi bambaye imyenda y'ibara ry'umuhondo ibara ry'ishaka rya NRM. Museveni wananirwaga kuvuga kubera ko yakoranye amajwi yabanje gusobanura icyabiteye avuga ko kubera kwambara agapfukamunwa kumara igihe kirekire mu rwego rwo kwirinda agakoko ka corona kandi akavuga kambaye byamuteye kurwara mu muhogo ariko ko abaganga be babanje kumupima ku cyumweru kumenya ko yaba atari corona yarwaye nuko basanga atariyo. Mu ijambo rye rigufi yavuze ko aramutse yongeye gutorwa kuyobora Uganda indi myaka itanu azibanda ku cyo gukwirakwiza ubukungu ku banyagihugu bose ngo kuko ubu igihugu gikize cyane ariko ubwo bukire akabutaragera kuri buri muntu wese mu gihugu. Uretse iby'iterambere ry'igihugu ni intego ye nyamukuru ngo nijanye na Afurika y'Uburasirazuba. Ati dushaka guharanira ubumwe bwa Afurika y'Uburasirazuba ku rwego rwa politike niho tuzabona amasoko magari y'ibicuruzwa byacu hanyuma tugere ku iterambere dushaka. Dore ubu duhanganye n'ikibazo cy'icyorezo cya corona ariko biri kutugora kukirwanya kuko tutarimo gufatanyiriza hamwe. Hano turakora ibyacu no mu bindi bihugu bagakora ibyabo. Tugomba gukemura ikibazo cyo kutagira ubuyobozi bumwe ku rwego rw'akarere ka Afurika y'Uburasirazuba. Nyamara ubwibi byabaga n'ishaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwe rya FDC ryari rifite undi muhango kwakira abandi banyapolitiki bakomeye bariganye bava mu yandi mashaka nka meya w'umujyi wa Kampala Elias Lukwago. Aho niho umwe mu bayobozi b'iryo shaka uhora nahangana na Perezida Museveni mu matora ariko ubu akaba yagaragaje ko atagiye kwiyamamaza. Koloneli Kiza Besigye yahamagariye abanyagihugu bose kongera ingufu mu kurwanya ubutegetsi bwo yise ubw'igituza bwa Perezida Museveni bubategekesha imbunda. Ati urugamba turiho muri Uganda ubu ngubu ntabwo ari urwo guhindura abategetsi ahubwo n'urwo ubwigenge hamwe no gukuraho agatsiko k'abantu bagundiriye ubutegetsi bonyine akaba badutegekesha imbunda. Dushaka ko abanyagihugu bose bokwigaruriza uburenganzira bwabo bwo guhitamo uko bayoborwa. Mu ishaka ryacu rya FDC twemera ko tugomba kurwanirira ubu burenganzira bwacu kandi tukabikora duhindura n'abanyagihugu bose kuba abarwanyi kugira ngo ibituzabigereho. Navuganye n'umwe mu bagize akanama k'ishaka riri ku butegetsi ku rwego rw'igihugu gatoranya umukandida wo kurihagararira ku mwanya w'umukuru w'igihugu Bwana Abel Bizimana impamvu atabonetse undi muntu upigana na Perezida Museveni mu ishaka.
Impamya ko hari n'undi muntu ugeze uza kwiyandikisha akavuga ati nshaka guhangana na Perezida Yoweri Museveni ku shaka nuko bakaduhamagara nanjye ndi umwe mu bantu batora ariko nta gihe turabona hari umuntu uhagararanye na Perezida Museveni kugira ngo noneho twitorere. Ibi cyo nicyo NRM tabonye tubona yuko uwaza wese yayobora ariko abihawe natwe abatoza. Erega twebwe abaturage iyi demokarasi mu Burayi na cyane muri Afurika aho ubwicanyi ubugambanyi n'ibindi bintu bisa nabyo biganje mu bihugu biduturiye n'ahandi ugize Imana ukibonera umuyobozi wa kuzamura akakumaza kenshi udahungabanywa ndabona rwose ibyo ntacyo byatumarira.
Nyamara ariko abasesengura ibya politiki bavuga ko imbere mu ishyaka rya NRM hatabamo demokarasi no kwishyira ukizana iyo bigeze ku gutora uwahagarira iryo shaka mu matora y'umukuru w'igihugu bituma Perezida Museveni atagira gihakanye. Mu matora yo muri 2016 uwari umunyamabanga w'ishaka anari minisitiri w'intebe Bwana Amama Mbabazi yarabigerageje nuko afatwa nk'umwanzi w'ishaka bityo arivamo yiyamamaza ku giti cye. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Banywanyi bakunze Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo. Mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 2,325, 9,685, 9,815, n'11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 1500 600 1500 600 1500 600 1500 600 1500 600 Naho guhera saa mbiri kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 1640 1970 1070 1630 Nijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short wave. Tubashimiye ko mwitabira ibiganiro byacu.
Inshuti z'Ijwi rya Amerika mwari muduteza amatwi kuri aya manywa, reka mbashimire guhitamo radio yanyu n'abararikira gukomeza gukurikira ibiganiro byacu biri imbere. Ndashimira kandi n'abagenzi banjye bamfashije kubagezaho aya makuru yegeranijwe na Mokubiri ya Baro, njye mwumvaga ndi.